Did you ever love me?
How can you even ask?
First time reality.
Stop this!
Just tell me the truth!
Oh, what?
Did you ever love
I
me?
I don't know!
That's cool on the beat.
We'll be right back.
It's a Madonna on the beat.
Thank you. was it in?
Alvin Brown Beats.
Got that sauce in it.
just your tracks today.
Thank you.
шу пешка. Одна шу пешка.
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Thank you.
this one.